You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Murakoze rero mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ni SBS mu Kirundi. Rero kuva kino kiza cha coronavirus gitera amashirahamwe atari make ibiro bitari bike vyarugaye imijyango yabo. Ariko kuba vyarugaye bisigura yuko baretse gukora. Siko biri kuko ubushakashatsi bukozwe vuba bwerekana yuko ibice 88% kwijana benshi basigaye bakorera mu ngo zabo. Ivyo rero ntibitandukanye n'ivyakozwe hano muri Australia na cane cane ku buserukizi bw'u Burundi. Twashimye rero kumenya uko ubuserukizi bw'u Burundi buriko bura busanzwe bukora ngaha, namba basigaye nabo batonda ku biro canke bakorera mu rugo. Vyogenda gute uwobwira ica bakeneye ko mu maguru masha yo kwiturande, uwo kenera ica basaba yo serukirande canke yo shikirande yo bicishahe? Nivyo hamwe n'ibindi tugiye kubashikiriza muri iki kiganiro. Kaze ni Jean Paul Amede in SBS mu Kirundi.
SBS Kirundi yaba muri telefone ngendanwa canke ku buhinga ngurukana bumenyi.
Ku murongo wa telefone rero ndi kumwe n'umwe mu bakozi basanzwe bakorera ubuserukizi bw'u Burundi hano muri Australia, akaba ari ku murongo Keshimana Vita Diedone. Ndabahaye ikaze mu kiganiro bwana na Diedone.
Murakoze cyane, murakoze.
Rero mu gihe ibiro byinshi amashirahamwe menshi yimuri ibikorwa byabo mu ngo zabo, mwebwe mufise abahora babitura, mwari mufise ivyo muri ko murakora ku buserukizi bw'u Burundi ngaha muri Australia, ubu mwebwe muri iki kiza cha coronavirus, mwebwe ubu muri ko musa muri ko mukora gute?
Ego me kuva iki kiza gitangiye twaragiriye ku mabwiriza twahawe n'ubushikiranganji bujeje nigenderane n'andi makungu ubwo ngaha bwaraturungikiye ubutumwa butumenyesha uburyo dutegerezwa kwitwara muri bino bihe, kandi baradusabye yuko ibiro byacu byoguma bikora. Rero ibiro byacu ntacahindutse, biracakora ukuri kwamye. Ibiro biserukiye u Burundi mu gihugu cya Australia biracakora ukuri kwamye. Iyo umuntu atwituye turamufasha. Icahindutse gato ntitugitonda cyane ku biro nk'uko twahora tubigira mu buryo bwo kubahiriza amabwirizwa yashyizweho na Leta. Ariko abantu turabafasha, n'ubu washaka hari abo duhejeje gufasha kandi ntituri mu biro. Ibikorwa bimwe na bimwe turabirangururira mu biro. Iyo bibaye ngombwa yuko twoja mu biro turashikayo, ariko ibyinshi ubu tubikorera muhira.
None muri ico gihe bwana Diedone, nk'ukeneye kubitura, nk'ukeneye kubashikira, abicisha hehe? Ari nk'ikintu akeneye nko kubasaba cyangwa ari nk'ikintu akeneye kubashikiriza, abicisha hehe?
Mu busanzwe icyo no bamenyesha coco nuko murazi ko Australia ari igihugu kinini, si kuvuga ko abantu bose batwituye ari ngombwa ngo baze mu biro imbona nkubone. Abahegereye barashobora gushika kuhashika, ariko abandi turabafasha iyo bari kuko bari hirya no hino mu gihugu mu ma state atandukanye yo ngaha. Urazi imbere ni n'ingendo zifata amasaha menshi n'indege. Rero biciye muri izo nzira twebwe ntacahindutse, nk'uko twari dusanzwe tubafasha utwituye turamufasha. Hama abatwegereye nabo mu busanzwe kuri bose inzira basanzwe bakoresha baraduhamagara, bagakoresha telefone.
Ukumbura bariko baradukurikirana bashatse kwimenya uwo ibabwiye?
Ego turafise telefone yo mu biro, turafise telefone yo mu minwe. Telefone yo mu minwe rero inshuro nyinshi bahamagara ujya mukuru ariwe Barry Court.
uja sanzwe ahagarariye ubuserukizi bw'u Burundi nga
egome hama barahamagara ku nomero yiwe iyo bamuhamagaye rero inshuro nyinshi acha abarungika iwanje kugira ngo ndabafashe
iyo nimero itanga kumbure
inomero rero dukoresha ahanini inomero dukoresha niyo mu biro iyo nayo ni ubusa 8 9 2 ubusa 2 7 6 1 iyo niyo nomero y'ibiro by'ubuserukizi bw'u Burundi
none mu gihe mutari mu biro wumva inimero umuntu ayihamagaye ko muhava muyitaba
ngaye ukaburu wo kwitaba urasiga ubutumwa hama iyo tugiye tugasangamwo ubutumwa turamenye waduhamagaye kuko tuba twamusabye ko asiga inomero ziwe twomurondera ko duca tumurondera uwo yahamagaye kugira ngo tumubaze icyo ariko arifuza tumufashe
kuba yabandikiye kete muravyo bobo mubashikira gute canke barirungika biciye hehe
nibyo ari kete na email byose biri kuri internet biriho kuburyo hariho adresse physique umuntu agombye gutuma ikete liraza rigashika agombye gutuma email kuko nibwo buryo bubangutse benshi nibwo bakoresha hariho email hari niyo bakoresha hama rero iyo turonse ubwo butumwa bwabo natwe twihutira kubishura bivanye n'ikibazo babajije kuko haraho usanga ari bidusaba yuko tubanza kubaza abatujejwe mu gihugu
yego none hamwe nivyo hoho bojahe kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo bashobore kuronka iyo ntuze ya iyo email canke kugira ngo bashobore kubandikira wo tubwira ubwo rubuga bashobora kujako
egome iyo ugiye ukandikamwo intuzenye userukizi bw'u Burundi Burundi Consulate in Australia or in Perth ebiraza urabibona kandi niyo uciye no kubushikira nganji ujejwe imigenderanire n'ayandi makungu foreign affairs bwo ngaha muri Australia naho hari ukuntu winjira ugashika kuri intuzenye y'u Burundi urashobora kuronka ama contact details ya consular yacu
none amasaha yo gukora ni yayandi ntacahindutse ubu gusa nuko mukorera mu rugo ariko aba bakeneye bo bitura umwanya wose murafasha mu bikorwa mwari musanzwe mufashamo
cyane gose nk'uyu munsi urabona ni kwa kabiri mugabo kwa kabiri si umunsi dutonda ku biro ariko n'ubu turahejeje gufasha abantu washaka ntibari no muri no state ibikorwa turabibandanya ukuri kwamye nta kintu na gitoyi cyahindutse badanya dukora uko twahora dukora
sinzi ko hari ikindi noba nibagiye bwana Keshimana hari ico noba nibagiye wifuza ko abantu bakwiye kumenya kubijanye n'ubuserukizi bw'u Burundi hano muri Australia co bari gigi turangiza
ni nk'ama service amwe namwe kubera abarundi benshi bari ngaha bafise uburyo baje butandukanye harabaje ari impunzi harabaje kwiga harabaje bazanywe n'imiryango hari abaje bagize biciye muri zirya visa bita partner visa n'ibindi rero benshi nk'abo baje bakoresheje ama passport y'u Burundi turiko turagira ingorane cyane kubera ko usanga passport zabo zaramaze guhera hama no kuvuga bafise visa muri passport zaheze rero inshuro nyinshi abo bantu batwituye turabafasha tubasigurira ukungene bashobora kuronka passport y'indundi tukamenyesha ko passport y'u Burundi ntishobora gutangirwa hanze y'igihugu cy'u Burundi kuko ni biometric hama bisaba ko umuntu aba present iyo ari karayisaba
bisaba ko ashika mu gihugu y'u Burundi
bisaba ko ashika mu gihugu icyo gihe uko dukunze kubigira bisaba yuko tubivugana n'abajejwe gutanga ama passport ngaha mu gihugu cha Australia bakaba bo bafasha kubaronsa travel document ya Australia ibaha uruhusha rwo kuba bogenda mu Burundi kuzana passport y'u Burundi mugabo hagataho turacaroreye leta y'u Burundi twari twarabasabye kandi baratwemereye turaroreye ko bazoduha amarese passe tuzoza turaha abantu bafite bene ibyo bibazo kugira ntibisubire kubagora barinda kuja mu biro bya passport zo ngaha kuko benshi usanga kumbure binabagoye ari ngaha nk'umurundi kumutuma mu biro bya passport bya Australia aragerayo ukabona ko bamubajije ibibazo atabimenyereye ugasanga biriko biramugora ariko hamwe twoba dufise nk'izo rese passe z'u Burundi turashobora kuzibaha tukaborohereza kugira bagende mu Burundi barondere izo passport hama bagaruke bafise passport y'u Burundi
ndagukengurukiye rero bwana Keshimana Dieudonné Vita uyu nawe akaba asanzwe ari umukozi w'ubuserukizi bw'u Burundi hari hano muri Australia ibiro bisanzwe bikorera hariya muri Australia y'uburengero muri PEF ndagukengurukiye cyane ku kanya kawe waduhaye mugire ibikorwa byiza
murakoze bwana Jean Paul namwe mugire ibikorwa byiza
nuko rero yari Jean Paul Amedee ikaba ari SBS mu Kirundi mushaka ya n'andi makuru mugiye ku rubuga rwacu SBS akaburungu com akaburungu a wakarungu gahetamye Kirundi murashobora gusanga aya n'andi makuru tugiye turabashikiriza naho utaha bye bye.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.